Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazi
atwese ubwanwa bwa fatumuri cyangwa cy'igitoro kabisa cha turenge n'ubonye guhera kwa Mungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe n'ubu turasharindiri
cyo igitoro ndiko ndakoresha nico nari naraguze ndabika muri reservoir sino menye iyo cyagiye igitoro kuko biragoye no ko bacubwira ko igitoro atacyo tuvyakira uko nkabene gihugu.
Iyi ni imwe mu ngingo nkuru nkuru y'amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya. Murumva ko ari abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Burundi bariko bidoga kubera igitoro congeye gukena muri ico gihugu, ingaruka muraza kuzumva. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yahoze ari president ashobora gushikirizwa sentare. Muri Mozambique, ibitigiri vy'abanduye indwara ya kolera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi Fred. Muri Chad naho abahoze barwanya ubutegetsi barenga amajana ane batiriwe gupfungwa burundu bazira dosiye rupfu rwa president Idriss Déby Itno yahora atwara ico gihugu. Nongere ndabahe ikaze ntuti bakunzi bijuru rya Amerika, makuru tubafitiye kuri uno mugoroba turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho mu gisagara ca New York kiri mu buseruko bwa Amerika kiteguye ko Donald Trump ashobora gushikirizwa sentare. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ejo kuwa mbere inzego z'umutekano zakoze inama yo kwitegura ko Trump ashobora kwitaba urukiko umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumurega, naho polisi yarangije kugota inkengero zose z'urukiko n'inzitiro z'ibyuma. Abashinzwe umutekano bafite impungenge ko kujyana Trump mu rukiko bishobora guteza imyivumbagatanyo nk'iyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu bita Capitol mu murwa mukuru Washington. Ku wa gatandatu ushize ku mbuga nkoranyambaga, Donald Trump yabwiye abayoboke be kwaza gutabwa muri yombi kuri uyu wa kabiri, abasaba kwigaragambya ngo bongere bisubize igihugu cyabo. Ariko meya wa New York Eric Adams yabwiye abanyamakuru ko polisi icunga umujyi ireba aho ibikorwa bibi bishobora guturuka n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo irebe niba hari abantu bahamagarira abandi ibikorwa by'urugomo, maze ati kugeza ubu nta na kimwe turabona. Donald Trump wabaye president wa 45 wa Amerika kuva mu 2017 kugera mu 2021 akekwaho icyaha cyo kwica amategeko agenga ingengo y'imari y'umuntu wiyamamaza mu matora. Umushinjacyaha aramutse asohoye impapuro zo kumuta muri yombi, Trump yababaye perezida wa Amerika wacyuye igihe wa mbere na mbere mu mateka waba ujyanywe mu rukiko mpanabyaha.
Tuve aha muri Amerika tuja ku mugabane wa Afrika. Muri Mozambika, ibitigiri vy'abanduye indwara ya kolera bimaze kwiyongera inshuro zitatu mu bice vyasinzikajwe n'igihuhusi Fredi. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyitaho abana ku isi UNICEF vyatangaje ko kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu abantu 10,000 bari bamaze kwandura indwara ya kolera mu ducimbiri 35 twa Mozambique. Ibyo bitigiri ni inshuro zitatu z'ibyari bihari mu kwezi kwa kabiri. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko imfashanyo ku bana bakiri bato zidashitse mu buryo bwihuta, gufungura nabi bishobora gutuma kolera yiyongera cyane. Igihuhusi Fredi cyarishe abantu amajana n'amajana muri Madagascar, Malawi no muri Mozambique kuva gitanguye mu kwezi kwa kabiri, cyongera gitesha ingo abandi 10,000. Muri Malawi, kolera yarahitanye abantu mu buryo bw'akataraboneka kuva mu mwaka uheze. Abashika ku 170,000 bamaze kwitaba Imana bivuye ku ndwara zitegwa no kunywa amazi mabi, benshi muri bo bakaba ari abana. UNICEF isaba imfashanyo zingana n'amadolari imiliyoni 155 kugira yiteho ingaruka z'imyuzurire na kolera zibangamiye abana n'imiryango yabo.
Oriane togukengurukire muri Chad naho abahoze barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu barenga amajana ane uno munsi baciriwe gupfungwa burundu kubera urupfu rw'ari umukuru w'igihugu ca Chad Idriss Déby Itno. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira.
Marechal Idriss Déby Itno yishwe mu buryo budasobanutse mu kwezi kwa kane 2021. Icyo gihe leta yavuze ko yaguye ku rugamba ayoboye ingabo ze mu ntambara zarimo zirwana mu majyaruguru y'igihugu n'inyeshyamba z'umutwe witwa FACT, ni ukuvuga Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Abaregwa urupfu rwe bose uko ari 454 bari abasirikare ba FACT. Urubanza rwabo rwari rumaze ukwezi rwaberaga mu muhezo muri gereza y'umutekano ukaze cyane bafungiyemo ahitwa Cressum muri kilometero 20 uvuye mu murwa mukuru Njamena. Uyu munsi rumaze gusomwa, umushinjacyaha yatangarije ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa ko 24 muri bo bagizwe bere, abandi bose bahamwa n'ibyaha by'iterabwoba, ubucanshuro, gushyira abana mu gisirikari no kwica umukuru w'igihugu, maze bakatirwa gufungwa burundu. Benshi muri bo kandi bakatiwe gufatanya kwishyura leta amadorari arenga $32 million n'andi madorari $1,600,600 yindikiza akababaro ku muryango wa nyakwigendera President Idriss Déby Itno. Avoka wa FACT witwa Francis Lokulde yatangaje ko bazajurira.
Thomas Kamirindi urakoze. Turacabandanya n'amakuru yo ku mugabane wa Afrika. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu bwemeza ko igisirikare ca Ethiopia cakoze ivyaha vyo mu ntambara ya Tigray ya Ethiopia ibihakana yivuye inyuma. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Anthony Blinken ku munsi wa mbere yaratangaje ko inteko za leta ya Ethiopia, inteko bicuditse za Eritrea n'izo mu ntara ya Amhara hamwe n'inteko batana mu mitwe zo mu ntara ya Tigray zo mu muhari TPLF zose zakoze ivyaha byo mu ngwano mu kiringo cy'imyaka 2 intambara yamaze. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia bwatangaje ko ivyo birego bidafise insiguro kandi bigeramira utwigoro twa Amerika tuwushigikira umugambi w'amahoro uhuza impande zose muri Ethiopia. Bwavuze ko ivyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bidoma urutoki ku ruhande rumwe mu gihe vyihoza amabi yakozwe n'inteko zo muri Tigray arimwe gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Yamara Ethiopia yizeye ko imigenderanire ikomeye na Amerika izosubira kumera neza, icifuzo cerekanywe n'impande zompi mu rugendo Blinken yagize mu ndwi iheze muri Ethiopia rwari rufise intumbero yo gusanura imigenderanire yari yatosekajwe n'ingwano mu ntara ya Tigray. Ivyatangajwe na Blinken vyabaye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma y'uko agize urugendo muri Ethiopia aho yabonanye n'abategetsi ba leta n'userukira umuhari TPLF. Yarahayagize intambwe zashyizwe ko mu vyerekeye gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022.
Muri Kenya igisata c'indero cugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo ikena ry'amashuri habigisha hamwe n'umuyaga nkuba Oriane itangishaka arabandanye no nkuru.
Muri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero mu gihugu hagati harimo no kuba muri Kenya havugwa indimi nyinshi zitandukanye. Ivyo byatumye ishyirahamwe muri Kenya rigerageza gutorera umuti icyo kibazo mu gushyira ubuhinga bwiswe M Luga ku mamashini nyabwonko ngendanwa kandi akoresha imishwarara y'izuba. Ku ishuri rito rya Lehele mu ntara ya Wajir abanyeshuri basigaye bakoresha ayo mamashini ngendanwa. Ubwo buhinga bwiswe M Luga burahindura ibyigwa ibukura mu Cyongereza ikabushira mu ndimi kavukire zitandukanye. Abdinur Ali Madi umuhinga yakoze ubwo buhinga bita application agira ati kubera ibibazo by'umuyaga nkuba ubwo buhinga twabukoze mu buryo budasaba kuja ku mbuga ngurukana bumenyi internet kandi duha abanyeshuri ibyuma bihindura imishwarara y'izuba biyikuramo umuyaga nkuba uje muri iyo nyabwonko bakoresha ibyuma bita plaque solaire. Ubwo buhinga buje mu gihe abanyeshuri bagera ku bice 70% hagati mu gihugu batagira umuyaga nkuba. Ibyo byari ibibazo bikomeye kuri abo banyeshuri bari bakenye ibyigwa kubera kubura umuyaga nkuba niyo application ija ku rubuga rwa M Luga. Abigisha barashima cyane ubwo buhinga bushasha kuko bavuga ko buborohereza akazi kandi bugatuma ibitigiri by'abanyeshuri biyandikisha mu ishuri byiyongera.
Kadushimire bagenzi bacu bose kuri ayo makuru yijyanye no dutegure bakabaheje kudushikiriza. Ndayibutsa ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu ryacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube ya Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio ya tutumira mategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyugurana na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza agiye kutubwira ivyikena y'igitoro y'ubwoko bwose mu Burundi gyasuye kwibonekeza abiyunguruza muri ico gihugu, abakoresha imodoka za tukutuku n'amapikipiki bica amafaranga bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro buje kunyura ivyahuha. Eloge Wirikaneza.
Kuva ku gakoro baho kuri uyu wa mbere niho hatangura kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa essence. Nkuko amasoko yacu yabitubwiye, ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri wa kabiri hari hera nta bitoro byariko biratangwa. Umugabo atunzwe n'umwuga w'ukunguruza abantu kuri tagisi Bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha amaso yaheze mu nzira.
Aha twese ubwanwa bwa yafutse umuntu ikibazo cy'igitoro kabisa caturengeye nk'ubonye guhera ku wa muhungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe nabo turasharindiriye.
Aba baduhana kubona niyo igitoro cyiswe ngo kirabonetse mu gitanga hajemo ikimenyane
aho kibonetse mwe ni bya kamwana wa mama kwanza guha izabo twebwe bagaheza bakaduha uducitse ku bintu bimeze na kamara maze.
Uwo mugabo wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero nawe yunguruza abantu kuri moto avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse. Yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendo ubucubumye.
Icyo igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir sino menye iyo shagiye igitoro kuko biragoye no ko batubwira ko igitoro atacyo tubyakira uko nk'abene gihugu kubera kitanaboneka nicyo cya magendo bituma katikaca gahagarara nk'ubu abashoferi benshi barahagaze.
Uwo motari wundi nawe avuga ko bakiriya ari bo babwirizwa kwishyura ingaruka.
Ni ukuvuga namba igitoro gihari yahora agenda ku gihumbi catumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizimbye.
Mugenzi we yamenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera abwirizwa kwaka amadeni kugira abeho.
Mbutse ndaba nge nabo ntera imitwe kabahenze ndabahenze bakampa nzoza kubaha ndose cya gitoro.
Ingaruka z'ibura ry'ibitoro ntiziri ku bakoresha ibyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa n'abakiriya nicyo kimwe. Uwo mugabo yaganiriye n'ijwi rya Amerika amaze amasaha atarenga yose kuri parking yo ku murwa mukuru wa Kibitoke mu buraruko bw'Uburengero. Yari yifuza kuje Bujumbura.
Twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagararaga biyatagira igitoro. Ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazi ngo urashora abantu bakarara bariye. Wazinutse nga kuva saa moya ukageza saa yine ntucubona ko urugendo rwapfuye uno munsi nyine nukwishwa n'inzara.
Uwo mushoferi wabitse bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera basenaka bataha imbokoboko.
Yifashe nabi cyane. Ano kuva mu gitondo yicaye nga kandi afise umuryango urumva n'ikibazo nakira gufungura fungura umuryango ani no miryango cyusanga mubana ikiba nabi nozotamye atacu tahanye ama bigende neza kibazo n'ingorane gose.
Iriba rya mazutu rije ryiyongera ku rya essence rya rimaze iminsi leta na kirari ivuga ko mugabo mwitse heze muyobozi mukuru wa Regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyaga nkuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'2022 yari yatanze isiguro. Jean Albert Manigombe.
Twege nta kibazo cy'ibitoro dufise kuko twe Dar es Salaam turafise ibitoro atari bike ngakwera mbugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero muri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam amazi pesa ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko babanza kubihagarika byose bitanu zari mu nzira zose barazihagarika ajya makamyo baza barakontraca hose kugira ibashire kuri ibyo bitoro iyo rero ngo ayo mazi pesa ariko arakora ibemera ko zibandanye bacaba zihagarika niyo ngorane yabaye rero ntango kuba ko ari izibitoro zihari naho gakone kabaye gatonya tekinike.
Kuva hadutse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afrika y'ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko byikoze ku bigagantega bizoza. Mu Burundi h'umushikanganje muzajejwe harimo ibitoro Ibrahim Wize yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega byajamwo bitoro by'intega bizoza haba ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega hamwe n'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura bwo byera eka n'umukuru w'igihugu nta mwizera h'abarundi. Aha president ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'abagwiza tunga mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Kuma mubwira ngo kanayo madorari kuma mubwiza tunga n'umwe bari kuyasaba mugani mwe ngo
Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe Oricome yaribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu biganiro yamenyesha amakuru.
Byumvikana ku gihugu n'u Burundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro, ubu murabona neza yuko ikarasi niyo zirabura mugaga amazi utubu yataye kunayahazi. Umuntu agacanyibaza rero inyishu izoboneka igendere muri zogenda. Leta tufate ku mukuru w'igihugu cegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere sebo ufata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri baje mu Rwanda, kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone by'uko usanga abantu bari muri leta ari abadandaza.
Iruhande ya Enoki Ntagibitoro, isukari nayo nyene yabaye umuzi w'ibuye mu Burundi. Igihugu ikibazo cy'amadolari cyabaye ingorabahizi, ibiciro by'ibicuruzwa bya nkenerwa nabyo bikaba byigwije na kabiri n'imiburiburi muri aya mezi abiraheze, nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje ko eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Hello Jowirika neza urakoze. Igisata cy'ubutungane mu Rwanda umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa Sentare nkuru muri ico gihugu ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe, yasubiye kubandanya kumviriza urubanza rwa Vina Rutunga aburanamwo n'ubushikirizamanza ivyaha vya genocide. Eric bagira ubusa kwirikiranye ivyino nkuru anatubwira n'uwo Vina Rutunga wari.
Bwana Edward Burimwinyundo wemeza ko yari umuzamu mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi cyayizari rubona, nawe ari ku rutonde rw'abashinja bwana Vena Rutunga ibyaha bya genocide mu 1994. Mu buhamya bwe asobanura ko Rutunga wayoboraga izari rubona yazanye abajandarume bakica abatutsi bari bahahungiye. No buhamya yakunze kuvuga ko bunakubiyemo ibyo yumvise atahagazeho. Gusa mu byo yemerera urukiko ko yahagazeho, avuga ko yabonye uwari umuyobozi we ajya mu mujyi wa Butare kuhazana abajandarume bisha abatutsi muri zari rubona. Yasobanuye ko yarindaga izamu kuva saa cyenda z'igicamunsi akageza saa moya zo mu gitondo cy'umunsi ukurikira akabona gusimburwa n'abandi. Burimwinyundo yahamije ko yiyumviye Rutunga yaremesheje inama ari kumwe n'abandi bayobozi b'ikigo yarariragamo. Yemeza ko iyo nama yari iy'umutekano ariko ikigamijwe kwari ukwica abatutsi. Yemeza ko yabonye Rutunga azanye abajandarume mu modoka ari nabo bisha abo batutsi muri zari rubona. Mu bundi buhamya bwe, Burimwinyundo yabwiye urukiko ko Rutunga yatanze ibikoresho byiganjemo imihoro bigahabwa abahutu n'abatutsi ariko batazi ko bizakoreshwa mu bwicanyi. Uyu mutangabuhamya yemeza ko interahamwe zagabye igitero mu rugo rw'uregwa zizi ko nawe yari umututsi. Yavuze ko kubahambaga imirambo y'abatutsi Rutunga yabageneraga igihembo cyo kubabagira ikimasa. Yanavuze kandi ko yabahaga amafaranga 13,000 ashingiye ku gikorwa cyabaga cyakozwe. Ku mpfu z'abatutsi bakoranaga na Rutunga mu kigo cya Izari rubona, umutangabuhamya hakanye uruhare rw'uwo ashinja. Hari inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, Burimwinyundo agahakanira ibizikubiyemo imbere y'umucamanza, agasaba guha agaciro ibyo avugira mu rukiko. Akavuga ko uruhare rwa Rutunga mu iyitwa ry'abatutsi rwabaga ku manywa umutangabuhamya yatashye. Akavuga kandi ko ibyo yiboneye gusa ari uko Rutunga yazanye abajandarume, ibindi akabyumva n'abandi, bityo ko nta gihamya bifitiye. Uretse Burimwinyundo watangiye ubuhamya bwe mu ruhame, abandi batangabuhamya bahise babashyira mu muhezo. Byateye umucamanza gutegeka ko abakurikiranaga urubanza basohoka mu cyumba cy'urukiko. Ni mu mugambi wo kurindira umutekano abasabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Umucamanza yasobanuye ko ibyuma bihindura amajwi y'abatangabuhamya byagize ikibazo. Bwana Vena Rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu nihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Mu mwaka w'2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha byose aregwa arabihakana. Hatagize igihinduka ku byari biteganijwe, urubanza rwakomeza kuri uyu wa gatatu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha arateganya ko ibyuma bitongeye kubatenguha. Rubanda rushobora gukurikirana iburanisha abatangabuhamya barindirwa umutekano bari mu cyumba cyabugenewe batagaragara. Eric Bagira Ubusa, ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika dutandukire amakuru avugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu abanyagihugu basaba leta kurekura Edouard Mwangacucu, numwe mu madepute bahagarariye intara ya Kivu yo mu buraruko mu namashinga mateka ku rwego rw'igihugu. Ubutungane bumwagiriza gukorana n'umurwi wa M23 uri mu ntambara n'ingabo z'igihugu FRDC. Ino nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera.
Edouard Zimwangacucu numwe mu badepite bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu, akaba yaratowe n'abaturage bo mu teritwari ya Masisi. Mu badepite barenga 48 bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu niwe wenyine uhagarariye ubwoko bw'abatutsi. Uyu yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, akaba akurikiranyweho n'ubutabera bwa Kongo Kinshasa kubakorana n'umutwe wa 23 uri mu ntambara n'ingabo za Kongo FARDC. Ibi ni nyuma y'uko avumbuwe imbunda zigera kuri 50 mu gace ka Rubaya mu teritwari ya Masisi, ari ibyicaro bya sosiyete icukura amabuye y'agaciro izwi nka Bisunzu, iyobowe na Edouard Zimwangacucu. Ifungwa ry'intumwa ya rubanda ntirivugwaho rumwe n'abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru, dore ko ari umwe mu badepite bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa na leta ya Kongo. Uwingabiye Zawadi ni umuturage wo mu mujyi wa Goma. Uyu nawe avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuri we ibirego Edouard Mwangacucu ni ibinyoma.
Ifungwa rya Honorable Mwangacucu tubona ko ari montage, ni kuri umuntu bashatse bakoze kugira ngo bamare imbaraga z'ubwoko, cyane ko bazi ko ari n'umukuru w'ubwoko bw'abatutsi bari kurwanwa cyane muri iyi minsi. Aya mpungenge ni uko dufite n'uko abatutsi bose bo muri Kongo bari kubona nka M23, kandi kwitwa umututsi ntabwo bivuze kuba M23, ndetse no kubabwira rero no mu makarti wa ugenda kubaka kubonamo M23 kandi utaraziranye wenda n'abariyo. Leta yakamenye ko ubwoko bwose busobanuye isi, ariko noneho ntabwo M23 iri kurwanira kuvuga ngo abatutsi bose niho bimeze nabi, kuko niyo abantu bari kujya kuri centre z'amaharoma bari amagambo bakubwira ngo uvuge wavuga nabi bakavuga ngo uri umunyarwanda bakaguhutaza. Rero leta ishyiraho poye kuri ibyo bintu.
Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Congo bavuga ko ifungwa rya Edouard Zimwangacucu rigamije guheza no gucecekesha abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo, ndetse bikaba bitangiye no kwinjira mu butabera. Emmanuel Kamanzi abona ko uburyo umudepite yafashwemo nabwo butubahirije uburenganzira bwa muntu.
Mwangacucu ashobora kuba afite amakosa, ariko ibona ukuntu basohoye imbunda imashishi muri site miniere ya Bisunzu bakerekana ko ari ize zikerekanwa na za groupe armee zitari FRDC nangwa se auditora ya FRDC aho ngaho ifuda bo fiabilite yayo izo mbunda ese ntizaba nizabo bazanye bakerekana yuko ari za Mwangacucu. Aho ndasaba yuko serivisi noneho za leta ziri atitire ziverifya neza zikamenya koko ko izo mbunda zari zihari sesara justice nangwa kuzazana. Niba zari zihari bakaba koko zari zihari zarashyizweho na Mwangacucu azabihane.
Ubwo yaburanishwaga kuri tariki 15 z'uku kwezi, abunganira bwana Edouard Zimwangacucu bagaragaje ko ubuzima bwe butameze neza, bityo basaba urukiko ko yarekurwa by'agateganyo ari nako akurikiranwa n'abaganga, ariko icyo cyemezo cyateshejwe agaciro n'ubushinjacyaha. Emmanuel Kamanzi abona ko ibyo bisobanura ko uburenganzira bwe butubahirijwe.
Ntazwe afite ibibazo by'umutima, afite ibibazo by'amaraso, afite n'imyaka, arakuze. Rero kuba yarasabye liberté provisoire bakayimwima agakomeza kurwarira muri prison ubuzima bwe bukagenda bwidegrada, ese napfa ukuri kuzaba kugaragaye? Njyewe natekerezaga yuko constitution ya Congo yemeza ko la vie ubuzima bw'umuntu ni saka. Rero nibamuha uburenganzira bwo kwivuza bamucunge, ariko azabura nari mu makondisiyo amupermeta kuvuga ukuri kugira ngo na leta izamenye ukuri uko kumeze bimufata abihanirwe.
Abagerwaho n'ingaruka z'ivangura rya moko riturutse ku ntambara hagati ya FARDC na M23 ni abasore bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko byemezwa na Bwana Vincent Tegera uhagarariye urubyiruko rw'abatutsi mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Turi mu bihe bikomeye cyane kuva intambara zatangira. Buri gihe twagiye duhura n'ibisitaza byinshi n'inzego z'umutekano zitubangamira dufungwa, bamwe tukubitwa, hari abafungiwe Kinshasa bazanaga babageza muri prison hano Igoma TED anere immediatement bagahita babatransfera a Kinshasa, hari abafungiwe hano ku ma prison Kisaswa Munzenze, abafungiwe kuri PD ya polisi okay n'abantu benshi cyane bavuga ikinyarwanda bagenda bazira ururimi bavuga bitwaza ko baba bafitanye isano ya bugufi n'umutwe wa
uyasaba leta ko yagakwiye gushakisha umuti w'ikibazo aho gucecekesha abanyapolitiki mu ntara ya Kivu ya ruguru
ubusanzwe ni waruhagarariye umuryango wacu w'abatutsi ku rwego rw'igihugu ndetse na nungu ubujisane preuve du contraire n'uhagarariye umuryango ifungwa rye ryaradutunguye cyane nuko kugeza uyu munsi wa none turi gutabaza hirya no hino ngo byibura uburenganzira bwa kirema muntu bukurikizwe kuko afunzwe arwaye leta yacu ibyiteho ibikurikirane akurikiranwa akoseyika akurikiranwa ariko byibura tuziko uburenganzira bwe ejo nejo bundi adashobora gutakariza ubuzima muri gereza
kugeza ubu ubutabera bwa Kongo ntacyo buratangaza ku byerekeye ubusabe bw'abunganira bwa Edouard Hizimwanga Cucu bwo kuburana ari hanze ya gereza mu itangazo ryashyirwa hagaragara n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara nesaba ko uyu mudepite yarekurwa by'agateganyo bityo agakurikiranwa ari hanze ya gereza kubera impamvu z'ubuzima bwe butameze neza urubanza rwa Edouard Hizimwanga Cucu ruzakomeza kuwa kane utaha kuri gereza nkuru ya Kinshasa izwi nka Makala. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera tugukengurukire tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko ubu unye mu vy'impunzi ishami rya onurijejwe ibiribwa ku isipama mu mfunyapfunyo no musi ryatanze ifashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda hayaheza amezi atatu izo mpunzi zitaronswa ifashanyo huko bakiriye ino fashanyo reka tubaze mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nibyishimo byinshi ku mpunzi z'abarundi zo mu ngambi ya Rusenda zaherukaga guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'2022 aho ziri kuri Centre Jeune zimwe zitegereje ubufasha izindi nazo ziri gufata amafaranga zivuga yuko ari akarusho kuko ishyirahamwe rya PAM ryari risanzwe riziha amafaranga 19,500 by'amakongomani ubu riri kuziha 25,000 by'amakongomani kuri buri muntu kandi mu gihe cy'amezi atatu
batongereje kuri magasabu ntwara turonko karuto hadupoka 1,500 ubu byaye 25,000 yewe ni mupapa afise umwana umwe n'umudamu umwe nyene urumva ni tayezi tatu nashoye kuronka 2,250 n'amajana 5 hariho amadeni kwanza y'ibari batugopesheje bwa mbere hanyuma dusinishe tuzadusikaye mu misanzu
ariko turiyumvira ko ngene twotuma twahora dupokera 58,500 ariko wumva yuko baduhaye 75,000 bace batubwirira neza kubera n'agafukaraduzibe ibiharage byaraduzibe ibintu byose byaraduzibe kubera ishanje twaciye tushima vrema kandi turashima cyane kukongereza amahera.
Butoyi Jean Marie ni impunzi yo mu ngambi ya Rusenda iba muri village ya 12 afite umuryango w'abantu 4 avuga yuko uku gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa abyagiraga ingaruka mbi ku mibereho y'impunzi.
Witegereje mu mibereho y'abantu mu buzima bwa misi yose cyane cyane mu bana bakiri bato genda wibonekeza indwara zitandukanye ukama maraso bwake abana kubyimba amatama bitewe n'iki bitewe n'inzara yahaciye ingaruka nk'izi abantu benshi baragiye bagira ibibazo bitandukanye cyane cyane ku magara yabo urabye nk'ababyeyi bibaruka ari umubyeyi usanga ibiro bitagikwiye abana bato bari munsi y'imyaka 5 inda zarabyimbye ingaruka ni nyinshi rwose z'inzara.
Na Hayo Dorothy nawe ni impunzi yo muri village ya mbere ashimangira ko yaratunzwe no gufata amadeni bitewe n'uko PAM yari imaze igihe kirekire itabaho ubufasha.
Nanje Dorothy na Hayo ndi kimuga kuvuga nari ya madeni misombeni ndetse n'abandi n'ukuri nubwo batuje kumvuzo nziza kandi bakaduhaye amahera y'amezi atatu turishya amadeni kwese kuba twajya dufata ideni uko nta kumwe umva twari kubaho gute turabarekije ntiturima ntituriho dusoroma nubwo bayaduhaye ukowona nukuri tukabaye kwishya n'ubundi tugaruka dufata amadeni kandi tukosaba nka PAM uko yoze iradupokeza ukwezi kujya bagira ayandi makambi.
Ishyirahamwe rya PAM riri gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda mu nama ryakoranye n'izi mpunzi ndetse n'amashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda PAM yavuze yuko amafaranga yari isanzwe itanga yavuye ku mafaranga 19,500 by'amakongomani ajya ku mafaranga 25,000 by'amakongomani bitewe n'uko umuvunjo w'amadolari wifashe muri Congo kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa. Zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zarimo ziyandikisha ku bwinshi gunguka mu Burundi kubera inzara. inkambi ya Lusenda iri mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ibanye impunzi z'abarundi zirenga 2026 Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo tugukenguruke neno kuri wewe duce dusozera kwa makuru yacu no mugoroba kuri micro mari kumwe na Jean Diane ninahazwe muhinga bwijima na nifatikanije na Nadia Taha ari kumwe na ingenieur Hélène Twemi kugijwe rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda twashimye kubona mwaduteze abiri murara haryana ataryana haranumwasi na hejo.